Igipolisi cya Uganda cyemeza ko abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo 23 n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri ku kwezi kwa mbere umwaka w'2023. Itangazo ry'igipolisi cya Uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa Twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya Kayabwe mu karere ka Mpigi mu manuko bushyira ubuseruko bw'igihugu bari mu modokari imwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bagejeje urujya n'uruza mu ibarabara ku kirindiro cyo gusuzuma cya Katonga muri Kayabwe mu karere ka Mpigi. Inyuma yo kubona ko iyo modokari yarengeje abitwara niho mu nyuma bahava bamenya ko bari abarundi bagiye kugurishwa muri Uganda. Niko itangazo ryatewe ku mukono n'icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Claire Nabakabivuga. Uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukongoye nabo nyene bafunzwe bagize ubudandazwa rw'abantu. Abo barundi bo bafungiwe ku kirindiro gikuru cy'igipolisi cya Mpigi. Muri iki gihe tubandanya amatohoza nayo umushoferi n'uwo bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko, niko byatangajwe na Nabaka. Yongera ko mu buhamya bwabo abo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bizezwa ubuzi bwiza. Mugabo Nabaka icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yemeza ko akenshi abantu nk'abo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa by'ubucakara birimo ubucuruzi mu biri ku gahato. Kubw'amakuru atangwa n'igipolisi ku rubibe rwa Mutukura, Uganda ihana na Tanzania, abarundi bafunzwe boba burutse imodokari bari kubagenderamo mu gihe bari ku birometero 3 by'urubibe kugira ngo ntibamenyekane baca bankirwa kwinjira muri Uganda. Bakiriye bagenda n'amaguru inyuma yo kumvikana n'abafasha muri icyo gihugu babingiza baciye mu kinywabi. Ibi cyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda arabyemanga agashimira polisi bagenzi be n'abanyagihugu batanze amakuru ku gihe. Ku ruhande rw'Uburundi aho bafunzwe bamuka umuvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana yatubwiye ko bataramenyeshwa amakuru y'aba barundi bafatiwe mu Buganda. Ariko umukuru w'ishyirahamwe ONSC we son frère igwanya ubucuruzwa rw'abantu yabwije ujya Amerika ko yibaza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Maître Prime Mbaruke yeye abivuga afatiye ku byabaye muri kahise yatohoje ko
mu kwezi kwa kane kumwaka w'2021 abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyine n'igipolisi cya Uganda ku gataka ka Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda cyane kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi bihugu.
Mbaruke yatwarawe na SST we son frère ahanura abarundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashyirahamwe azwi n'inzego z'igihugu.
Ibyo bigo bitanu byemerewe na leta gukora muri icyo gikorwa by'ukuri ari imihora myiza yotuma abarundi by'ukuri baheba inzira z'ibinywabi. Ibyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco uwo wari wose ukenewe kugira ngo abarundi ntibazasubire kuzimagirika nk'uko bandikije mu myaka iheze.
So hasubaza umukuru w'ishyirahamwe Justice Ekiteri gwanya udandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha kugwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko abaje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Il faut vraiment
akugwaruka ni bwo rubangamiwe ahanini. Amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Mubugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire icyo ubwo bushikiranganji buzi kuri icyo kibazo. Ariko mu mwaka uheze umushikiranganji Albert Singiro yitikiye mu bihugu byo mu gihugu cy'Abarabu, abarundi cyane cyane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamo kuvugana uko icyo kibazo cyorandubanwa n'imizi yavuye afata inkingo.
Hazaba hariho inzego zijejwe kubegeranya bikaba inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashyikeyo ntibabyashyikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato.
Ijya mbere igihugu cya Uganda gifata abantu bagirirwa ucuruzwa rw'abarundi. Mu mwaka w'2021 cyataye muri yombi abagabo 5 bari bahekeje imiyabaga 28 y'abarundikazi bari bajyanywe ahantu hatazwi. ibiti bitangwa n'ikiramo ya mugisa aho ari mukira ku isi byerekana ko hagati y'2017 n'2022 abarundi bagera ku 175,000 bajanywe kugurishwa n'inyagano mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu cy'Abarabu. Ero je uri kaneza ihujya Amerika.